ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutunzira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Uwari umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Préféré Ndayishimiye, wari warasigariyeho ambasaderi yasabwe gusubira mu Burundi ku buryo bwihutirwa.
Jewe ntambo n'ivano ndi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu cyaretse muri Amerika imyaka ishika kuri ine, ari nari ntegeka ibiri. Icyo nzi ni uko umudiplomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'icyo bashaka kumubwira cyane.
Préféré Ndayishimiye usabwa kandi kwishyura amadolari 5,000 leta ivuga ko yakoresheje nabi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurepublikani Mike Johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya w'inama ishinga amategeko ya Amerika.
It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend Mike Johnson, the Speaker.
Umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group mu Rwanda, akaba ari gucya cyo gukangisha gusebanya, yafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurepublikani Mike Johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya w'inama ishinga amategeko ya Amerika.
It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend Mike Johnson, the Speaker.
Mike Johnson umushinga amateka mu Republikani wo muri Leta ya Louisiana yatsinze n'amajwi 220 mu nama ishinga amateka. Niwagira kane agenywe muri ayo mabanga kuva Kevin McCarthy ayakuwemo ku itariki zitatu y'uko kwezi kw'icumi. Tom Emmer umushinga amateka mu Republikani wo muri Leta ya Minnesota yari yagenywe imbere yaho ku munsi wa kabiri, yaravuye igiturumbuka mu ihiganwa amasaha 4 gusa inyuma y'uko agenywe. Intsinzi ya Mike Johnson mu rugamba rutari rworoshe rwo kuba umukuru w'inama nshingamateka ni intsinzi y'umugwi w'abashingamateka bo mu mugambi w'abarepublikani batsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera. Abafise vyiyumviro biri hagati na hagati muri iyo mugambi bakaba bahahombeye. Abafise vyiyumviro biri hagati baragize ibibazo vyo gushigikirwa n'abatsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera muri Kongre ya Amerika. Mike Johnson afise imyaka 51 n'umuntu atsimbataye cyane ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera. Aracuditse cyane na Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika, yararahiye mu mabanga yiwe ejo ku munsi wa gatatu nyene.
Israeli yihanangirije kuri wa gatatu perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan nyuma y'uko avuze ku mutwe wa Hamas n'abayobozi b'intara ya Gaza ari abantu bafashe icyemezo cyo kubohoza ubutaka bwabo.
Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israeli bwashikirije bwavuze ko kuba perezida Erdogan yagerageje gushigikira umugwi ukora iterabwoba kandi yakoresheje amajambo akokeza urwango bitazohindura amabi ateye ubwoba y'umugwi Hamas amakungu yose yiboneye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwabitangaje indwi zirenga zibiri inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi umugwi Hamas wakoze ku butaka bwa Israel. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan cyo kwa gatatu yavuze ko Hamas atari umugwi w'iterabwoba, ko ari umuhari uharanira guhabuza no gukingira ubutaka bwa Palestina. Igihugu cya Turukiya kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantike, OTAN, cyariyamirije ubwicanyi umugwi Hamas wakoze ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ku basivile mu bumanuko bwa Israel. Yamara Turukiya yasavye inteko za Israel kwifata mu kwishura kuri ivyo bitero by'umugwi Hamas. Abategetsi ba Turukiya baranebaguye bivuye inyuma ibitero vy'amabombe Israel iri kibandanya gukora muri Gaza.
Abayobozi mu muryango w'abibumbye batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israel no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanyayisraeli bagera ku 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas.
Abo Banyayisraeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cya Eilat kiri mu bumanuko bwa Israel byatumye Leta ya Israel yubaka ibibanza biri mu amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza byubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv. Ku Banyayisraeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cya Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Ababa mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 muntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cya Eilat mu bihe byiza ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramo uburuhuko ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cya Kerem Shalom Bruria Karni agira ati
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
Abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli. Kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu boba bikingiye. Dukeneye gusubira kugira icyizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe.
Are trusting people and to rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini ibihumbi amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intaragaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Sojourd 9 ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza Sojourd 9 agira ati
صار لي انا هان بالخيمه 9 ايام يعني انا حتى بدي احمم اولادي مش عارفه بروح بدي اعبي ميه بلاقيش ميه
مزميسي تشندا بميهما سنشوره نو كوزا بانا باجي كوي اتامازي مفيسي نا كيوانزا مفيسي تشو كوغيريزامو ناني موزو زي سكويا نشوره كرونها نا مفيسي ندا بيتشاريكا هاتارو ناند ندا فيتي مونجينج برانا كورو وما نواجو مهوغو مكورو عفيسي هاسيم
أولادي بيسخنوا بالليل أولادي بيسعلوا بالليل ابني كبير مريض أزمة
ndabi menyetso bihari byerekanako ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba akaba ari kuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema
urakoze Fidel niyo ngabo kuri makuru avugwa hejya no hino kwise mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni komeno ngo megufi ya shotweze kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio tuve wa akadomo koma no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni zo radio yacu
Wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
wari umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Ndayishimiye wari warasigariyeho ambasaderi yasabye gusubira mu Burundi ku buryo bwihutirwa arasabwa kandi kwishyura amadolari ibihumbi bitanu leta ivuga ko yakosheje nabi yabiganiriyeho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
amakeke narayabonye ariko nanjye imwe byarantangaje kuko urabona yabonye ukuntu yanditse abona nyine yuko harimo ibintu by'ibyagirizi bimwe ntatahura ko nk'umuntu yiyumvire yuko Jewensh aka kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibaza ko abasa n'uwihenge kuko abasa n'umuntu atanze neza kuko jewe nara icyo ngaha igihe kitari gito imbere y'uko ndonka aya mabanga nyamuco bahiri uwo mukuru w'igihugu cacu General Major Vice Ndayishimiye angira umuhanuzi ngaha muri ambasade y'i Washington nari nsanzwe ndi mu karuhuko muri Texas kandi n'imbere yaho nari nsanzwe ndahaza yumva ndi umuntu avuga ati jewe nshaka kwigumira ngaha muri Amerika mba narahagumye n'imbere y'igihe n'imbere y'uko nza kuhakorera ibyo bikorwa ubu rero jewe baramuhamagaye ariko amadate nabo yari n'amadate mbona atanyaranja cyane kuko urabona ahantu maze imyaka ibiri haba hari ibintu tugeza kwitegurira bitari bike kugira ngo ugende nyine ibintu byose biri ku murongo kandi nibyo tariki ya 19 yegereje narababwiye abagize kugura amatike ndababwira yuko jewe mbona ko ntaraba pre yo gutaha ariko muri ko nditegura nzobabwira iyindi tariki ariko nabonye nyine ngo bashimye guca bagura itike nyine hanyuma hashize iminsi bacatwa bati kubera ntaje ngo yotike ngomba canda yiriha
ariko kandi muri iryo kete harimo makosa canke ibyo twokwita ibyagirizo ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwanditse budomu rutoke ku mafaranga ibihumbi bitanu by'amadolari y'Amanyamerika bavuga ko mwatwaye mutegerezo gusubiza leta vuba bwangu
Aje mafaranga mwenyesha makuru jewe nta mafaranga nakoresheje nkoreshe ku giti cyanjye cyangwa nshire mu mufuki wanjye aje mafaranga yakoze ibikorwa bya leta aje n'amafaranga yakoze mu myiteguro yo kwakira abubakwa bacu muri aje makariki bavuganye amafaranga yakuriwe ku twari twiteguye abubakwa baza i New York hanyuma amafaranga akora mu bijyanye na reservation y'amahoteli mu bijyanye na encadrement ujya rero aha muri kanza zimwe za Amerika yo wakogereje reservation ugatanga kafe yawe banke iyo bishitse umushitsi akaza akahindura ntahaze nubwo ntibibaraba usanga amafaranga barayatwaye ijya minsi yose uba waravuze ko umushaje ngo hashika azahashikira usanga barayatwaye kandi rero urumva biba biri mu bijyanye n'akazi nyine kuko kwakira abubahwa nabyo biri mu byo tuba tujeje akira neza bagasubira inyuma bahimbawe kandi nabo twakira icyo gihe bagiye bamerewe neza kuko nta kintu bigeze numva bavuga ko kuba tutakoze neza kandi ikindi ni ukongera ko nuko n'ayo mafaranga kugira ngo asohoke aba yanditswe icyo agiye gukora kuko tuyashobora gusohora parshete z'amafaranga umuntu agenda agatora nk'uko umuntu yokumva ngo agenda agatora
kuri mwebwe imvo n'imvano mukeka n'iyihe muri ibi byose
jewe nta mvune ivano nzi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi muri kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka ishika kuri ine ari nari ntegeje ibiri gusa icyo nzi ni uko umudipolomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'icyo bashaka kumubwira gishasha
kuri ibi rero turabona muri rikete ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa ijambo le lien juridique et administratif est rompu ni iki kigikurikira kuri mwebwe muri make
Jeje kwitira ndacitegura ninabona ntegeje kwitegura nkabona yuko hageze yuko nshobora gusubira mu gihugu nzosubira nta kibazo
murakoze rero mushinga nahe preferé ndayishimiye ko kanye muhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe mumenyeshamakuru kumva ijambo yego mugire ibishyitsi
umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebanya Eric Bagirubusa
Mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Théogène Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwa icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gaciro yayihaye yavuze ko itatuma atabangamira iperereza ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga 500,000 Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera ariko ko atari yagiye kwa karuswa ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranyije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye n'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje hamukangisha kumusebya umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije kuregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. Mu rubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma kekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ibintu biteganywa n'amategeko yatanga ingwate, ariko nta abakurikiranwa adafunze, ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha kubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twashoje icyo tugiye gukora. Twebwe tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twunganira.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambaye Inema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambaye Inema. Na amasambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya genocide biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubira nayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza bibiri bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza risaga mu 100 bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nawo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'Abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Ehe, bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi, hongiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka, cyane cyane mu rwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Erojurika neza.
Amastasiyo menshi ntabitora afite cyane cyane ibyo mu bwoko bwa esanse. Ahabonetse gike naho abakiriya baca bakiravya bwo nyene. Abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko bibagira ko ingaruka mbi. Uyu musore anyonga tagisi yabwiye Ijwi rya Amerika ko akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira.
Akatwa ahagaritse kubera igitoro n'ukuri. None tuza kubahuguze tudakora. Umufise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze. Nashyira amastasiyo menshi na igitoro gihari.
Eka n'uyu mugabo atwara bisi akaba ari niko hose acabuzwa no kubona igitoro kiduzwa ireyi, ariko ku kironka ruka rwa gatana
turazunguruka tugahangayika cyane rwose kubera nk'ubu tuvuye kuri kotebu batwaza ubuzima n'ubuse n'imirongo igitoro turabona kicyasuye kuba ndasi kicyasuye kubura.
Umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko, we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ishaka, ariko bikaboneka. Yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko insingenzi yari yakuwe ingozi
bakwamo namba baduza kandi ariko nokuri igitoro kiboneka ko igitoro nawe twese aba transporte tujya kwa transi igitoro abakiriya nabo ariho abakomeresha babavuye bakoresha ibitoro ni kuvuga transporo nokuri ni ikintu gikenewe ndaze mwese murabizi.
Bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze. Uyu mucuruzi wo muri zone ya Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara.
Umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rugero kugira ngo agende muri ni komine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe. Kunda gusumira mu Kayanza, Ingozi, utuntu turangura. Namwe ni guhunga akigenda kuyo igitoro.
Abandi banyagihugu nkuru agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze. Litiro ni nusu nk'urugero ya esansi itarenza 2,300 ayironka ku 17,000 ku isoko ya magendo.
Ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abaheze mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo uhe igitoro cy'u Burundi wohega urumogi. Urumogi mu minota 5 uburose ni burushaka. Ariko igitoro ni ngorane. Iritiro kuyonka cya gikinzo cy'iritiro ni nuko ni 17,000 ni ibintu bibabaje.
Ibi bituma abashoferi n'iduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye.
Abashoferi batucuba batucofu ni buhoro tekabaye gihugu kaducurangura uko bishakiye.
ukuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose habiciro ofisiyele bizwi
muna zandukanye aho gitoro kibonetse kimara kanya nkako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bakumva mukuru ntara y'ubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo wabonye amakamyo atakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumero mara badafikiriwe baganiye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
ejo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya urumero mara kubera bagitonde bari benshi cyane ngiye kumwereka sanga kirakamye n'ubu rimba ntashyembeka ari haheze nk'iminsi itatu ngabi ubona atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye ishangwe y'abanyabubanza gusa cyane yo nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagira destin nk'ejo cyaraje saa kumi nk'ejo cyaraje saa kumi kugera saa mbiri igitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura ahubwo twamigoye mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama bananye kimboneke
tubajije umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe yagejejwe gutunganya ibitoro ibahaye imuwizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Aubert ikigo kigejejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu irya nyuma byadubugijwe hari ku wa cyenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yagendera ko bucyasa by'abarundi mu mpera z'ukwa cyenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ibyisunga aha yari mu iganiro cya mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko ntabwo tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byadubugijwe ariko kubera bifite ibigega ntega bizoza hari amafaranga ama leta arihiye umuguzi nk'uko byaraye muri Kenya mu Burundi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ko ikigega ntega bizoza kera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifite bwo gusubira kukinagura perezida Ndayishimiye yisabye amusaba gutorera umuti icyo kibazo bagira ati nta robine mfite ngomba mu amadolari n'ibitoro ero yo uri kaneza ijuja amerika
muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 4 ijwi rya Amerika ni radio yana
mu gihe umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze amezi abiri utangiye abarimu bigisha abanyeshuri b'impunzi b'abarundi mu nkambi ya Mulongwe bahangayikishijwe n'uburyo bigisha bamwe mu banyeshuri bicaye hasi abandi badafite ibikoresho by'ishuri Uvira Vedaste Ngabo
muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikomeje kuvanwa mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira zikajyanwa i Mulongwe ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri bya EPE Kasaba na SMAD usanga bamwe mu banyeshuri bajya ku ishuri nta myambaro ndetse n'ibikoresho by'ishuri bafite abandi nabo usanga bicaye hasi mu gihe abandi nabo birirwa imuhira kubera imyanya yuzuye Shugwe Ry'Imana Blandine ni umunyeshuri wiga mwaka wa kane mu mashuri abanza ya Kasabade asobanura yuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kwiga badafite bimwe mu bikoresho by'ishuri
abana batugabanye tube bake isano saba yuko bagabanya abana ubaka yandi mashuri babashyire mu yandi masaha
Malipo Angelique yigisha mwaka wa mbere w'ishuri ribanza rya Kasabade agaragaza yuko iki kibazo cy'ubucucike mu mashuri ari ingorabahizi kuri bo bitewe n'uko mu ishuri rimwe usanga arimo abanyeshuri barenga ijana
abanyeshuri benshi cyane nkanjye bafise abanyeshuri 120 ibibazo ngira ni byinshi kubera abo bana baraburaho nyene ho bicara bamwe nk'abicarika hasi ugasanga nicarise batanu kuri pipitire kandi bitari bikwiriye furema gutahura birabagora cyane kubera ari beshi ugasanga ikigwa kimwe uri kurakimara hafi kwindwi yose kugira urabe kwa abana batahura
Nyandwi Celestin n'umwarimu wigisha amashuri abanza y'Imulongwe yemeza yuko mu ishuri yigishamo harimo abanyeshuri barenga ijana avuga yuko ubu bwinshi bw'abanyeshuri bugira ingaruka ku myigishirize yabo
ubwa mbere iyo uri kurigisha abana benshi biragora kwakurikirana bose ntiborengana ku itablo ngo bandike nko mu gihe uri kurigisha ikiga cyo kwandikisha biragoye ko isaha y'iminota 45 iza guhera bose wabakishije imbere wabafasha ukuboko nkatwe tugisha bo mu ya mbere ubigisha uko bandika iyo ni ingorane ya mbere iya kabiri usanga bigoye kwakurikirana mu bijyanye no gukira induru mu ishuri kuko ibyo uriko urigisha uri karavuga hajya ntubumubona
ku ishuri ribanza rya SMAD ryubakishije amabati n'imbaho umuyobozi wayo Musebenge Hassan Lambert yemeza yuko mu ishuri hari yasanzwe higira abanyeshuri 65 Uwari kwigira abarenga ijana bitewe n'impunzisha ziheruka kuzana mu Mulongwe
patana na sheria ya serikali masomo inaombwa kila darasa liwe na
gukurikirana n'amategeko ya leta muri buri shuri rikwiriye kugira abanyeshuri 55 ariko kuri twebwe ayo mategeko ntakurikizwa kubera twegereye inkambi y'impunzi impunzi ni nyinshi ziva mu nkambi z'agateganyo niyo mpamvu usanga hari ishuri ririmo 120 cyangwa 140
isabu inaongeza Darasa mwa sazi mwa iku watoto miyamoya makumi mbili miyamoya makumi ine.
Bamwe mu babyeyi mu nkambi ya Mulongwe bavuye mu nkambi za Sange na Kavimvira bemeza yuko hari abana babo babuzaho bigira kubera ubwinshi bw'amashuri kuko bamwe muri bo birirwa ku kiyaga cya Tanganyika na Mutambara baroba.
Bagerageza kugenda ku mashuri atandukanye tugenda kubandikisha bakatubwira ngo haruzuye. Urumva uyu abandi bana bo bariko bariga n'abandi biwashu bicaye nk'uwanje. Bose hamwe mba bana bane bose baricaye muhira nta numwe ari ku ishure
twagerageje kuvugisha seri kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amashuri mu Mulongwe ntibyadukundira umuyobozi serikiri impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe Deonta Grotiman avuga yuko iki kibazo bakigeje kuri haseri ibabwira yuko ifite amikoro make amakuru dukesha abashinzwe uburezi mu nkambi ya Mulongwe yerekana yuko abanyeshuri b'impunzi nsha ziheruka kuvanwa Kavinjira na Sange barenga 300 uvera Singabo ijwi rya Amerika Uvira.
Ano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara bashimye kwa mwaduteza matwi kuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi wongorera ugusasira ukubuza ibitotsi ari inyuma y'inzu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Radio ya Amerika yabaye ibito cyacu
ifise abakozi bakarorero batanga makuru aho